FM. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. N'umunsi rero mu kiganiro murisanga turihweza ikibazo c'urwaruka, cane cane urwaruka rwo mw'ibarabara. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo vyo mu kibano, nivyo ishirahamwe ry'urwaruka mu Burundi Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shirahamwe riremeza gukura abana bashika ibihumbi bine mw'ibarabara rukabasubiza mu mashure no gufasha imiryango yabo. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro murisanga, tubahaye ikaze nkuko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri Facebook. Murashaka kutwandikira, adresi yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mbega uruhara rw'urwaruka mu gutorera inyishu mu kibano nuruhe? Ikaze mwese
murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe ako karirimbo katwibutsa ikiganiro murisanga mwumva buri munsi murisanga. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo vyo mu kibano, nivyo ishirahamwe ry'urwaruka Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shirahamwe rimaze gukura abana bo mu ibarabara bashika ku bihumbi bine rikabasubiza mu mashure rikanabafasha n'ibindi byinshi. Rirafasha kandi imiryango yabo kuronka uburyo bwo kwisumamwo hamwe n'ibindi bikogwa byinshi kuva ritanguye ibikogwa byabo mu mwaka wa 2016. Mbega babishitse ko bate inyishu y'ikibazo c'urwaruka ruba mu mabarabara yotorwa umuti gute? Ni bimwe mu byo tugiye kuganira na Hugues Hardy Remesha, umuyobozi w'iryo shirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi, na nyina akabarugwaruka. Turi kumwe ngaha mu studio y'iradio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kaze neza mu kiganiro murisanga, Hugues.
Murakoze cyane ku butumire no kuba muduhaye akanya ko gushikiriza bibi tuko turakora kugira ngo dushitse ihangiro twihaye mu ishyirahamwe ryacu JSBM Nanje Nobaho.
Igihe wewe mu bisanzwe ubarizwa mu Burundi, none amastudio yacu yashitsemo gute hano muri Amerika? Uri mu ruhe rugendo mu bikorwa byanyu cyane?
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uwo mwaka nyine. Icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri ryandwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale. Hari amashirahamwe atandukanye afise ibyo usanzwe ariko arakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza muri kirya kirungo cindwi. Rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama. Inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino, naho sakaje ko kwitabira ico ni tono kwita opportunity collaboration, ni ihuriro ry'abanyamitahe, ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republique Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumwa bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi ko turakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi ko turakora badushikire uretse no gushigikirwa nigire no kubandi imenye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse kwiterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka bwo muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nibyo koko akanyoni katagurutse nikamenye ubwetse
ego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
ego none igo tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbure abari ko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera he we waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira gigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twanavukiye mu kibitoki cha Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cha Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwa dushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je nta numva umenga ubuzima bumpeze ko naramuherereza ico gihe bituma numva umenga ntahuye kumenga ndatawe amagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mwibarabara nakeje nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mwibarabara bakamatsi ni gihe gitumye ushora ushifuza kuja kuba mwibarabara namubwira nti je nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumisha ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure n'ukunanirwa kwabo kumbure byabara ni kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngene badufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kuba kure y'abavyeyi cyane nibwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'abavyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kuja kwishura ariko kangumamwe kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye niho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobora kugira icyo aterereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano cy'iyo niko gushinga iyo shira hamwe rero nubabwira ko mu Burundi dusanzwe nabize ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ubwo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi miliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 burumvikana neza ko ni gihe ciza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe ciza cyo kugwaruka mu byo rufise bike kuko si byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro ryo guterera umwe wese mu gisata herereyemo
none ni kwereke kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kwa rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ivyumviro bike ubwo tategwe intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekera bakuze canke bavuga bati sinda bibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntibigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ryawo uko turezwe ni n'umuco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafise icavuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi urutaumva kumenga ruhamagariwe cyane kugira icyo rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukugira icyo bakoze barabiye kuri bakuruwe kuko nkubu cyo novuga mu Burundi hariho icyo kuko twebwe turakorera cyane no mu bintu byerekeye n'indero mu mashure urabona neza ko kubera kubura kazi kugwaruka kwinshi hariho kudehubukigwa kugwaruka rugira ruti bakuru banje mbona bahejeje kaminuza ariko bagiye kudanaza amayinite nubwo atarakazi kabi mugabo kuvyo baba biyumvira gushikako bakabara biri hasi ugereranije n'ibyo bari bifuza gushikako kumbe bakaca bibwira ati ni iki kico tuma niga ni iki kico tuma mbona nyamashure mu gihe mbona ko nabagiye imbere bakuze bansumye imyaka bahejeje bibintu atabyinshi barashikako hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye kandi ikigaragara nk'ubu tuheruka kubona ikintu muri iyi minsi aho ubu ugwaruka rwinshi rw'Uburundi rugira ruti amahigwe ntayahari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nk'uko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunity amahigwa taraba menshi yotuma ugwaruka gu Burundi rwiyumvira kugira ico rukoze byacara intambamye
yego birumvikana igihe rero kwiragijwe rya Amerika babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara tubibutsa batwumva mwese ko muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro na Hugues Hardy Remesha akaba ari umuyobozi w'ishira hamwe y'ugwaruka nanje nobaho benshi muzi rikora ibikorwa bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha cane cane ugwaruka ruba mwibarabara ugwaruka go mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi turi mu kiganiro twiheza duti mbega ugwaruka rw'igihugu rufise uruhe ruhara mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano reka duhere ku witwa Nitanga ku murongo wa telefone Nitanga Simon amahoro neza allo Simon turi kumwe
yego
urahura komeye
ego mahaneza
ego
makoze ndagirango umutumirwa ubu ntagashyira umutumirwa ubu yageze muri studio n'umusango
ego
ndagirango rero mubaze kuba kuba urubyiruko mwamwibanze ku Burundi ubundi kuba urubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri sosiyete kuba rugikennye urubyiruko ruracyakennye cyane kuba nta bushobozi bubone ku rubyiruko rukiri rutoya bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 18 kuba batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo simbogamizi ubwabyo nta mbogamizi zirimo zikomeye murwe mukuru tabasha kuba gwatorera inyishu ibibazo bigiye bihari n'ubundi ikindi nyirango mubaze kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe aya ngaya amashuri abanza ya secondary kuba rurangiza amashuri rudafite bumenyi rusange umenye rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntago nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondary hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe ntekereza ko byafasha kuko nibura wasoza kwiga n'abandi batabagize amahirwe kuko ibihugu bya Afurika usanga benshi bataragira n'amahirwe yo kugera mu ishuri nibura ngo arangize n'iyo secondaire nibura wowe urangije kwiga iyo secondaire wafashe n'abandi bakabasha kubona icyo bakora. Wabashinga ka business gaciriritse, wabaha ibitekerezo by'uburyo mwakwishyira hamwe mukagira icyo mukora. Se kuba urubyiruko rurangiza rutari rwagira iyo capacity yo kuba hari icyo narwo rwakimarira byo simbogamizi ku rubyiruko kuba rutabasha gutorera inyishyu ibintu bagiye bafite, kuko bafite urubyiruko rufite ibibazo byinshi cyane muri ubu ngubu kubibonera inyishyu n'ubukene urubyiruko rufite bisa naho bigorana.
Ego
aragenda tubwira tugire n'inama y'icyo icyakorwa kugira ngo urubyiruko rwinshi rubashe kugira icyo rwimarira runafashe na bagenzi babo kugira ngo bazamuke. Hanyuma no ku bantu bakuru, ku bantu bakuru bagize icyo bageraho nabo nta mutahe wabo mu buryo bwo kokipa urubyiruko mbona kuhagije, mbona udahagije mu buryo bwo kufasha urubyiruko narwo ngo rugire aho rwigeza. Abantu bafite icyo babashije kugeraho ntabwo mbona mutahe wabo uhagije mu rwego rwo gufasha urubyiruko mu buryo bugiye butandukanye, nk'urubyiruko nyine ngo barwokipe narwo rubashe kugira icyo rwakwitezaho imbere.
Birumvikana uburyo n'ikibazo kuri benshi nk'uko bivuze benshi barakenye, ariko hariho kumbure n'abandi bafise ubundi buryo butangura canke kumbure ageraza kutubwira bimwe mu byo bokora kugira ngo batangure. Urakoze cyane. Reka tubandanye twakira ubundi. Turafise Innocent ku murongo wa telefone. Innocent, uraho neza?
Ndahane sata komeye.
Eko. Kibazo cyangwa icyumviro?
Ndashaka cyabacumbura mu kanyoshye. Twumvise yuko koresha mu gihe cyo kwegeranya abana rikabitaho hano mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haribonekeza n'urundi rwaruka rwinshi barakwiye no kubakura mu mabarabara bakabegeranya bakabafasha kubera urwaruka rwashari rwinshi hano mu gisagara cya Bujumbura ho mu Kanyosha no muri pe urwaruka ruribonekeza ari rwinshi bakwiye naho nyine no kuhashika bakabeganiriza hamwe bakabaha nk'imitahe cyane naho bakabaha n'ibintu bakora benshi bakabasubiza mu mashuri. Uwo mugambi ni wo kandi warisaba bagashikana no mutsinde ntazose kubera urwaruka ruhari ni kwishe cyane n'abatazi b'abapfa bakabasubiza iwabo iyo baje bava nka ruguru. Uwo mugambi wari mwiza kandi wo barisaba.
Ego ni navyo rino shirahamwe rikora muri uwo mugambi wabo n'iryo shirahamwe ryabo nanje nobaho. Kumbure turaza kubaza Ardi mbega no mu zindi ntara mwa bariyo muri ko duhere ku kibazo cha Simo wewe wabajije uti mbega uti ubukene kenshi nibwo kibazo.
Ego mu bisanzwe ikibazo hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahigwe araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera. Ibibazo birahari, ntawo bideha birahari, ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mici itatu. Hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise ico bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimiriza ugwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kwaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi. Hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashirahamwe nka twebwe aho duhimiriza ugwaruka tukabigisha tukababera karero keza tukafata kuko ntimwumve gusa ngo dufasha abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko nta ciza worondera mu gwaruka rukumaze gukwiza imyaka 18 20 23 rutigeze ronka amahigwe meza yo kugira ubumenyi buhagije rubakira abana kuko umuntu asoroma ico yarimye. Rero turaheza tugashigikira tugafasha tugatanga ibyankenerwa byose nk'ubu nk'akarorero nobaha mu kibano dusanzwe tubayemo dufiseyo centre communautaire yitwa nanje nobaho mu buterere aho meri ya Bujumbura ibiharuro byerekana yuko ibice 80% by'abana bari muri Bujumbura meri muri ville bava muri yo zone. Twashizeho yo communauté centre communautaire aho hirukiyemo cantine ifasha gufungurira abana barenga 120, hakabaho bibliothèque ifasha la communauté kugira bamenye baze bagiraho nk'ubumenyi, igashiraho kwigisha ibijyanye n'umyuga yerekanye no gushona, igashiraho no guhimiriza ugwaruka gukoresha impano zabo. Rero muri bimwe bashoboye gutora nk'inyishu, Buterere na hantu hasanzwe horatabwa yarara, mu bigize iyo yarara harimwo ico no kwita ama déchets plastique, ama plastique menshi ahari. Nk'inyishu yatowe n'ugo gwaruka rukunda kuza muri yo centre communautaire kwari ko bagira bati no okay twebwe tuba muri Buterere. Nicaye kibazo mu bibazo bigize zone ya Buterere bihari, bashima gufata ayo madeshe y'ama plastique ubu basigaye bayahinduramwo, bakayahinguramwo, bakayakuramwo intebe, amameza, bakayagurisha, bakagira ubumenyi bwo gukingira ibidukikije, bagashira bakahongera bakagira ubumenyi bwo gukuza impano zabo zo gukoresha amaboko, bakongera bakaronka uburyo busahiriza mu mibereho yabo no mu bigize ibibazo mu miryango basanzwe bavamo. No wabwira nk'inyishu nk'ubu ambassade y'u Faransa yaje kudushigikira gushigikira uwo mugambi, kuko wana umugambi mwiza, watanze amahera ashika ku miliyoni zirenga 100 kugira hagugwa ama mashini yotuma babikora boye kubikoresha amaboko gusa, kuko usanga production ari nkeya ahagwa gura mu mashini yotuma production iba nini. Ikindi nuko UNDP pinide nayo nyene yashimye umugambi, kuko mu 2021 haratunganijwe ihiganwa ry'imigambi no kwitwa irifisa kanovera gashasha. Baheza bagatora imigambi 10 ya mbere, uwo mugambi w'ugo gwaruka rushigikiwe rukurikiranwa n'ico kigo cacu washuye kuba mwiyo migambi 10 ya mbere. Baronswa agashimwe aho umunsi wo gutanga n'agashimwe, kuko iyo higanjwe ryatunganijwe na PNUD rifatanije n'ubushikiranganje bujejwe bya technology na innovation, bushigikiwe kandi na presidence. Umunsi wo gutanga agashimwe nyene icubahiro mu gihugu cacu asanzwe karahemiza n'ugwaruka niho yarari kugira atanga ubwo bushimwe. Byumvikana ko ugwaruka nago nyene mu ya mishita tunavuga gouvernement, société civile cyangwa les entreprises, mais aussi n'ugwaruka ubwaje urafise uruhara.
Ego urafise uruhara nkuko bivuze igihe, ariko bamwe bamwe bari ko baratwumva bashaka kuvuga ati mbega igihe wewe kuvuga yuko ambassade PNUD na mashira hamwe akoma akomeye ku isi ari hejuru cyane, wayegera gute, wayamenye gute, wahereye hehe? Mbega uba waragiye kuma sida kafura rurondera kuri internet kugira ngo umujeune ari mu kibano avuga ati je ndabona hari ikibazo mu kibano ndashaka kugitorera umuti mugabo simbona aho nohera, wewe wahereye hehe? Kugira ngo turabe neza na neza ugo rugendo rwo kugira ngo ushike ahuri mu gufasha ugwaruka ruri mu ibarabara mu gihugu.
Bajije ikibazo ciza, kuko mu byo duhimiriza ico bita resilience no kuvuga ibibazo birahari ntitubihakana, turavyakira kuko turazi ko bihari, ni byacu biri mu gucacu bibaho tubaye. Mugabo twigisha ugwaruka kuko bakukaba nka kona jeyo simvuka mu muryango ukuze ufise amahera menshi muryango ubayabaye nakuze nk'abandi, mugabo icaje gutuma ayo mashirahamwe abayabaye nayasanzwe bivana nuko umuntu wese abibona atwegera canke duhuza canke twoshobora gukorana, nuko ntitwigeze ducika intege. Nico kintu ca mbere nobwira umuntu, ntucike intege mu byo ushaka gukora. Ica kabiri, kora mu buryo buri professionnel, mu buryo ukwiza ibisabwa byose byotuma umuntu yogushima. Rero novuga nti ikibazo kirahari, kirahari kuko ibyigihugu gitanga cyangwa kiriko kiratanga muri aka kanya biracari bike ugereranije n'ugushaka n'ivyugwaruka gwifuza. Muri ico gihe rero nibuke buke ibintu bigenda biraduga buke buke n'ukuguma no byizigiro. Ndatahura ko hari gihe bitoroha mugano kugumana ivyizigiro kugira ngo wibwire uti nimba bitakunze kuwa mbere bishobora gukunda kuwa gatandatu.
Ego. Urakoze cyane, turacyafise abanyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone no kuri Facebook babandanye kutwandikira barafise ibibazo n'ivyumviro. Turafise Muvunyi, amahoro neza Muvunyi.
Amahoro.
Urahora komeye.
Ndakomeye, ndeze mute.
Turashima natwe.
Tuhuriza no mutumirwa.
Ego, harakumva.
Ego, yambu cyane.
Ego, ego, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Hanyuma reka mbanze nshimire uwo mutumirwa ndetse n'ibikorwa byabo bakora byo gufasha urubyiruko rwo mu muhanda. Ni igikorwa cy'indashyikirwa bakora cyane, mbashimira.
Murakoze cyane.
Ariko ni byiza cyane, mufasha igihugu kurera. Hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze ko abo bana ari benshi, ibintu uburyo bwo kubafasha ubundi mufite abaterankunga bashaka kuba babafashamo. Ikindi nagira ngo mbaze ko urubyiruko kuyobora urubyiruko mu buzima busanzwe biragoye, kuko urarubwira ngo canga hari ugaca hariya, kandi abana bo mu muhanda n'abana baba baragiye bafata imico inyuranye. Usanga abana baba baranyweye nk'ibiyobyabwenge, usanga abana bafite imico inyuranye. Ese abo bose ibihumbi mwadutangarije bine, yuko bose bemera kwiga? Kuko ntekereza yuko hari abana bashobora kuba batemera kwiga, hari n'abana baba badashobotse, ugasanga nubwo wamukuyemo ariko ntabasha kujya mu murongo w'umwana muzima. Icyo gihe bigenda bite? Ikindi nagira ngo mbaze, numvise mwana atubwiye yuko n'imiryango yabo mugira ukuntu muyifasha. Ese imiryango yabo mubona hari icyo ihindukaho uko yari imeze mugeranyije n'ukuntu mwa munayibona mbere y'ukuntu iba yari imeze mu buzima busanzwe? Mubona hari ikintu gihinduka? Ibitekerezo byanjye, ibitekerezo byari ibyo ngibyo. Hanyuma Oriane nagira ngo ngutume, akaba nagira ngo ikintu nkisabira ngutume kubayobora iki kiganiro kubabishinzwe. Nta kuntu mushobora mwazadufasha kikajya kiba live, tukajya tubabona namwe bamenyesha makuru, tukabona live uko muri gutambutsa ikiganiro, tubabona pana kumva amajwi gusa.
Uraziga ga Muvunyi ja kuri Instagram uratubona muri aka kanya. Ja kuri Instagram ya Oriane uratubona. Ego.
Oya muzako nawe kanu muzakadukorere nyine, ngo wenda tuba tubumva ugasanga umuntu ntabgazi kamirindi ntaseje ni ntazi Diane nta tubumva gutyo nyine. Nabyo wenda mujye mushaka ukuntu mwazajya mushyiraho n'ifoto y'umuntu ugiye kuyobora icyo kiganiro, cyangwa se wenda ifoto y'ugiye kukiyobora niyo mutumirwa wenda. Ubundi mwajya mukwereka ifoto y'umutumirwa, ariko uwo mutumirwa ntabwo mwigize mutwerekana ifoto ye.
Arimo muri Facebook, muri irya foto irimo abana, umutumirwa arimo hagati yicaranye n'abana ariko arafasha.
Voilà, ako kantu ni sawa.
Ego, urakoze cyane Muvunyi, ubivuze nk'ubizi. Vuba cyane muzotubona.
Wow, ako kantu ni sawa, murakoze.
Murakoze cyane. Ego, urumva rero Ardi, urumvise ibibazo by'umviro by'abanyanyu bishu by'America, bavuze bati murafasha kurera ugwaruka rw'igihugu. Arabaza ati mbega abana murera bose barabemerera? Kuko benshi urasanga barava mu mwibarabara bakagaruka bakagenda bakagaruka, sanga umenya nkuko bivuze ubwa mbere mwibarabara niho bishakira kwibera.
Abajije ikibazo cyiza, nagira nse n'utanga umuco. Icyo gitigiri ntikigizwe n'abana bavuye mu ibarabara gusa, kuko haruho kugira bo kuye mu ibarabara, hakaba naburinda kuzuri kuri jamwe, hakaba naburinda kuzori jamwe. Urumva bari mu mici tatatu, harabamaze gushikayo bari mu ibarabara, hari nabubona kwasigaje igihe gito ngo bisanga bari mu ibarabara, hari nabugira uti natacho ndababonamo ko ja mu ibarabara, byiza no kurinda. Nkuko bavuga ati vomye prevenir que guérir. Rero yabajije ikintu cyo gushigikirwa, koko turashigikirwa, kuko ntawo byishoboza. Nagira ngo ni akajye ko gushimira ndetse na diaspora burundese badushigikira, bagafasha, bagashigikira abo bana, bagashigikira ubwo gwaruka. Hama nongere nshimire ugwaruka dufashanya mu kurongora iryo shyirahamwe, kuko sinovyishoboza, kuko bafise uruhara runini baterera mu kuzana ubumenyi bafise kugira ngo bikunde kugwaruka rushigikiye kuko nagira nabwiye ko dufise iyo communauté yo centre communautaire aho udushigikira ugwaruka rukaza rukahigira byinshi no mu bijanye n'irondoka gyiza janye n'amagara meza byo byose bigafasha ugwaruka haba no mu gukuza impano zabo kuko nagira ndamenyeshe ko mu bigize iterambere ku muntu ari we wese ni byiza ko yiga no gukoresha ingabire yiwe kuko twakuze batubwira ko ari kwiga ibyubuganga nibyo ni byiza kuko nabyo dukenera kwigiya iby'amategeko kwiga iby'ubutunzi ibyo bidutwara ubwenge bituma aho umuntu wese yumva umenga atabyize atabibayemo umenga ubuzima burahagaze ariko hakaba hariho n'urundi ruhande rwo gukuza ingabire y'umuntu nimbuki na basket nimbuki na football nimbuzi gucapa nimbuzi kuririmba nimbuzi kugira ubutebetebe kuko mwaka kanya ndiko ndavugira aha hari higanwa rero kugutunganywa na UNICEF rifadikanyije n'ikinyamakuru yaga cyo mu Burundi aho bagize ngo bayise uwo mugambi waitwa ingabire yawe iyo ngabire bariko barondera mu ntara zose zigize igihugu gutoramo uwa mbere wa kabiri wa gatatu aho uwa mbere azoronka imiliyoni 15 duvise rero ugwaruka ruri mu bandi gwaruka mugabo wo bahisemo kugira iby'ubutebete ba Crobas uyu munsi bashitse mu gice cya nyuma bazokina finale itariki 18 z'uko kwezi tugiye kwinjiramo byumvikana nk'ubu ni baronkiye miliyoni 15 z'amarundi bizobafasha byinshi bazokumva muri bo bagira bati birakunda cyane ko twoshobora gukoresha ingabire yacu yo kugira gatebete tugashika naho duca mu mushika wa mu muce wa nyuma kugashika naho dushobora kuronka amaheranga na gutya ibyo byose rero biri mu bituma umuntu ashobora kumva ko sinahebwe sinatawe mbakure yiterambere mugabe nandi iterambere ryonshikira atari uko barinzaniye gusa nabyo ubwanje ari ko nshuwe kugironderera kagira aho rishitse n'ukuri nkuko nkuba ndabisubiramo ntawo bideha haracari ikibuze mugabo uko kugira ikibuze ntitubifate nk'ubupfu ntitubifate nkaho mwe ngubuzima bararangiye ariko bitwigishe gwico dukoze muvyo dushoboye mu aho tugeza kugira ngo uwunuzoza wese kudufasha no kudushigikira azasanga aho tugeze hama yabajije ikintu cyo ko dukorana n'abavyeyi babo kukaba nkako ntivyo kunda ntawo tandukanye umwana na nyina ntawo tandukanye umwanya n'umwana n'abavyeyi nubwo kenshi usanga mu miryango myinshi dukorana benshi usanga baratandukanye n'abavyeyi benshi usanga nabo bo bavyeyi barahuye n'ibibazo bifatiye kugitsina bifatiye kukumigwa bifatiwe kudahabwa ijambo bifatiye kudashigikirwa rero novuga yuko abavyeyi bafashe ya mbere twabashizemo kukurumva abana dusubije mu miryango ntitwamana nabo gushika umugambi nuko abana bamenyereye ishuri baradi cyari cy'ishuri bigishije agateka kabo barazi uko bashobora no kukagwanira icyo ni kimwe twihutira kumvisha no kumenya ko abana batahuye ku muco wa kabiri dushifata ababyeyi bawe twashira mu migwi yo kuzigenya no kuguranana icyo gihe tubigisha ingene bashobora gutanguza imigambi y'iterambere rusange icya kabiri tukabigisha ikintu kijyanye n'irondoka gyiza kubyara abo bashoboye kurera icya gatatu tukabiga icyo bita ni gute bobera karorero abandi babyeyi mu kibano basanzwe babayemo akacyaza umuce wa gatatu aho ugira ati ba bana barateba bagakura iyo bakuze bava mu iki iyo bakuze batahura ubuzima gute iyo bakuze ni giki kibarongora ni giki n'akahe gateka n'ayahe mavaler atuma ko kuboshura kugira icyo bavuyemo icyo gihe turaheza tukabana nabo tukabigisha ibyo byose byo gukuza ingabire ziri muri bo tukabigisha icyo kuba abantu bazana impinduka aho basanzwe babaye rero mu icyo gihe ngarutse no ku kintu cy'uburyo turafite icyo bita activité génératrice de revenus idufasha nk'ishyirahamwe ko ntitwama n'utwokwama tuzerinze ni byiza yuko ubwacu nk'ishyirahamwe ritahura kuzana ihinduka muri komunote kuri kwiye kurondera umugambi naryo wubazanira utuzanira uburyo kugira ngo tubandanye dushigikira ibyo bikorwa dusanzwe twatanguje
murakoze cyane ego turaza kubandanya n'ibindi bibazo kumbure tugaruke ku bibazo bya muvunyi ko yari yabajije kandi ibijanye n'uturorero tumwe reka twakire ku murongo wa telefone Valentine Valentine turi kumwe muratwumva
ndabumva
amahoro cyane
mukomere mukomere
murakoze
eh ama jewe ndi ngaha mu Burundi mbanje kwa musenge yego n'umesha bamenyesha makuru yo kujya ya Amerika nabifuriza umugoroba mwiza twenga bashi ni ku mugoroba sinzi ngaha iwanyu
twebwe burakeye ariko urakoze
eh namwe murakoze no nima ntihenze nari narebye kuri Facebook ikiganiro cyanyu gishingiye kwishyira hamwe igegeranya abana bo mu ibarabara hama mu nyuma bakavamo imbuto y'ubuntu bagasahereza ababyeyi
cyane
nagiranye heze abo barongoye iryo shyirahamwe kubera kubona umwambi mwiza aho usanga abana bo n'abihebuye usanga umengo ni nk'ubuntu nyine bwatawe butagira gitabara mugura abona ko hagiye haboneka abantu mwene abo umutima nk'uwukunze aryewe usanga nabo bagaruriwe icyizere cy'ubuzima bakongera kwiyumva nk'abantu koko ahubwo ashen ndamukeje gose nakomere mbere n'abandi bose bose gatimo n'uburyo babufise bagerageze abantu mu barusanga basa n'abihebuye murakoze cyane cy'umvire nari ngombye gushikiriza murakoze cyane
murakoze namwe Valentine reka twakire na Frederic Frederic amahoro Frederic Frederic ego
eh bo ni Frederic Serpongo ibrega mu karere kandi amajyaro guri urwana uko muvuga n'ombere na mbere kabishimire umutumirwa ijwi rya mikomwa dutumiriye
yego murakoze cyane
bo hari kintu rero nagira ngo mubaze ubusanga nk'urubyiruko rw'abantu batandukanye muri Afrika
Frederic aga telefone karamugoye iracitse kumbure turamugarura ku murongo wa telefone ariko ibibazo birahari byinshi kandi wahamagariye aba jeune kugira ico bakoze baheta umwe mu turorero tw'ibibazo ubona mu kibano bishobora gutorega umuti n'aba jeune bakibamo
icambere ni kugira ibyimviro bihindutse ni kugira ibyimviro bihindutse ni kuvuga uyu munsi ubuzima bugenda burahinduka kirazira ntidukwiye kurondera kubaho nk'uko abavyeyi bacu babayeho ni kuvuga iki gwaruka ntaje ndacara gwaruka ni byiza ko twimvira gutorera inyishu ubwacu twebwe nyene hakirikara kwimenyereza gutorera inyishu mubo nk'akarorero kumbura umujene urakuze uriga kaminuza cyangwa uri kuriga na secondaire hari ibyo batubwiye ngo amahera ntafadikanywa n'amashure ariko ni byiza kuko twebwe hariho mu byo turiko turigisha mu mashure ni approche duheruka gushiraho yitwa orientation socio-professionnelle et académique ni approche izokoresha mu mashure aho tufise n'indi yitwa bande dessinée bande dessinée ni approche izotuma umwana ari ku ishuri atahura agateka kiwe tukanamurinda guheba ishure kuko intumbero niyo kugabanura guheba amashure kunze kugaragara cyane mu Burundi na cyane cyane mu ntara zo hagati rero icyo nobwira urwaruka ni menya neza ko ubuzima bwarahindutse amahigwe ntakiriya yandi abavyeyi bacu babayemo uba muhira reka kubandanya ufise ibyo witeze ku bavyeyi bawe gira akantu utanguje imenyereze gira muri wowe kumenyera no kwimenyereza kugira ikintu koze gishobora kukwinjiriza kumvura uratanguye kwigira ruguru yibwira uti mbe kubika intova muhira ntaja kumenyera kwifata charge nkamenya ngene nshobora kwirihira inzu ikaba nto nkashobora kumenya ngene nibeshaho nka decoration ibyo byose bikaba biri mu bintu byotuma umuntu amenyera ikindi nacu ushaka kwiga kaminuza ushaka kuzokwiga iki ni giki cyotuma mu gihe cy'uburuhuko utorondera kanya ko kwimenyereza no kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo uzoshaka kumenya no kwiga ikindi nacu ubu hari inyigisho nyinshi zitangwa mu gihugu kumbure ngaha zitangwa ku masantra ya zitangwa mu bumenyi ubu na telefone ifise byinshi ishobora kwigisha iyo connection ntihagaze kuri WhatsApp gusa ntihagaze kuri Instagram ntihagaze kuri Facebook gusa ro yikoresha mu kurondera ubumenyi ubu hari byinshi bashobora kukwigisha ushaka kuba umufotografe ushobora kwiga no kuvuga ibyo kwikuje byose ntubibone nk'ibintu wotuma widogera iyo telefone connection into mugabo ushobora kuyikoresha kuburyo kwigisha ubumenyi ubutuma ushobora kwibeshaho ico kibano wita ko kitariko kiraguha amahigwe kumbure nimbubonye ko mu kibano atamuntu akora amatara ahari bama baronda kumurondera kure ataboneka byige ubibakorere uzurinjiza yo make nimba hari kibazo ubonye mu kibano reka ntanga karero gatoya gasanzwe hari inkuru numvise ko mu Buhindi hari umuntu bagiye ari abantu babiri umwe abona ko abahindi mu gico gisagara bari barimwe batambara ibirato arabatwengagira ati abantu wapi kabisa nta birato bambara mugabo wundi avuga ati nimba atabirato bambara mbega uwo bizana ntibocha bayimugurira donc ivyo bituma uwo muntu ashobora gushora ivyo birato aratunga agatunga niko kuvuga ko ibibazo dufise mu kibano ntitubibone nkibije kutwica nibyo biraremera biratuma bivuna mutima bigaca intege umuntu mugabo bibonemwe inyishu ushobora kuzana kugira ngo bikugire icyo ushobora guterera kandi bigutuma nawe utunga kuko hari umugani no wabibiri uvuga ati ushaka kuba mukuru nakorera abandi gukorera abandi kuvuga bahe inyishu y'ibyo bakeneye uraba mukuru se automatique ugiye utanze inyishu y'ibyo abantu bakeneye automatique mutegeza kuba mukuru
birumvikana cyane reka twakira abandi banyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turi kumwe na umusaza amahoro neza umusaza kaze neza
amahoro
urahura komeye
ndaho ndakomeye kandi ndashima Imana
ni byiza
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ndabe ndashimira umutumirwa akari nk'abashyira nk'itanu namuhaye umwanya tukatanga igitekerezo tukagira uruhare mu kiganiro kandi ni byiza cyane rwose
murakoze
ariko nkabaza nk'umutumirwa ko urabona ko mu mabarabara urasangamo urwaruka cyangwa se urubyiruko ugasanga ni ikibazo cyugarije ahantu hose njye nkibaza uruhare rwanjye cyangwa rw'umuturage ni uruhe mu kugira ngo abana cyangwa se urwo rwaruka rube rwava mu mabarabara kuko hari igihe usanga urwaruka rwarabishotse mu biyobyabwenge cyangwa no mu zindi ngeso mbi ugasanga noneho ahantu hose h'umuntu anyuze mu mabarabara cyangwa mu rugunuza mu mabarabara ugasanga ari urwaruka rwishi ndibaza nkanjye w'umuturage uruhare rwanjye ni uruhe nkanjye nk'umuturage uruhare rwanjye ni uruhe
Ego
ikibazo cyane bacyumvikana
ego kirumvikana cyane uruhare rwawe ni uruhe ni giki wokora wo kwitura nde wokora iki ego hari gihe ahdi yigeze kuba ubwo gwaruka nawe nyine yibaza ibibazo nk'ibyo reka ariko tubanze twakira undi munywanyi Norbert ku murongo wa telefone Norbert uraho neza uratwumva
muraho neza naze
ego
bakomeye ku ijwi rya Amerika
turaho turashima namwe
yego nsura n'insanganyamatsiko ariko sinari nabyumvise neza
ego urwaruka rurafise uruhara rukomeye Norbert rukomeye rwo gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano turi kumwe na Hugues reka aratubwira ingene yatanguje iri shyirahamwe ryo gufasha gukura abana mu muhanda abana mu ibarabara kubafasha gusubira mu mashuri gufasha imiryango yabo rero hari uburyo bwinshi butandukanye ugwaruka guno munsi rushobora gufata ya mbere mu gutorera inyishu ibibazo byo mu ibarabara canke mu kibano muri rusange
yego ndabyumvise neza cyane mbere na mbere reka nshimire nk'ibya Amerika riba ryafashe icyemezo nk'ikiri guhamagara abantu bagize uruhare mu kuzamura iterambere ry'urubyiruko cyangwa se kuvana abana mu mihanda mbo ariko ikibazo kiracyakomeye cyane cy'abana ari Burundi cyangwa se mu Rwanda ariko no mu Rwanda biracyarimo abana usanga bakiri mu muhanda ariko bakavamo kubera ibibazo biturutse mu miryango mbo ariko se nibaza ni ajya gufata icyemezo nk'icyo yabyishoboje wenyine cyangwa hari izindi nzego yafatikanyije nawe
ego
komeza
nkavuga nti se abantu yende abo bana yabashije kuba yakuramo abana bashije ko yakuramo wenda hari ababashije kuba barasuye mu mashuri cyangwa se hari aho bageze wenda mu bindi bintu byafasha kwiteza imbere. Navuga ni se ababyeyi bo arababwira iki wenda kugira ngo babane neza n'abana?
Urakoze Norbert.
Wenda reka twese tujyaho ngaho.
Norbert yashatse kumenya ati icyata wifashije kumbura yashatse kumenya umutahe watanguje nangahe kugira ngo yumva ati mbega ko watanguye igikorwa nk'iki wahereye he?
Hajya novuga yuko abakunze kuvuga ko hari umuhamagaro, hari iki bintu cyitwa indoto kikubuza amahoro kikabiragira mu muntu kigatuma akora ubwiwe ibyo yiyumvira ko atupfuye akoze. Umutahe no gushaka, umutahe no gukunda ibyo ukora, umutahe no kugirira ibakwe ryo guhura n'abakumva n'abagutahura. Novuga ko jeho narigeze kuba mfasha amashyirahamwe kwitunganiriza imigambi, hari mu buryo nashobora gukuramwo bwatuma ngira icyo nkuze mu ntango igihe iryo shyirahamwe ritanguye. Uburyo naronka nk'agahembo mu byo nasanzwe nari nsanzwe nkora nibwo bwatuma busahiriza. Icyaje cyose cyace gisanga jewe ubwanje n'abaho dukorana bagiye barashigikira aho tugeze, abandi baraza baraterera intunga cyangwa baraterera aho twari dusanzwe tugeze. Hama nari nacishuye ababyeyi tugeza kubashyiramwo, tubigisha nk'imitunganyirize imigambi y'iterambere, tukabigisha irondo kagize ijyanye n'amagara meza, tukongera tukabigisha nk'ene bakwiye kuba akarorero aho mu kibano basanzwe babayemo. Nagira nongere ko mvuga nti ntibyama byoroshe kandi aho tugejeje si aho twashaka gushika harenze. Aha bari ko baravuga ko igitigiri ari kinini cy'abana bari mu barabara kukaba nk'ako mugabo imbere yuko nza aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umugambi leta iheruka gushiraho gufata abana bose ukabaganiriza hamwe aho bitika ruzi ni centre izobiganiriza hamwe batangure babigishe bagira iki. Twizera kuko twatewa kamo nk'amashyirahamwe mumwe mu mashyirahamwe asanzwe rekarafasha, nibaza ko uwo mugambi ari uwo gushigikira twitega yuko ushobora kuzana impinduka nziza mu gihe tuzuba tuko turakorera hamwe twese kandi umwe wese arondera iterambere ryiza ry'igihugu. Rero novuga ko ni ibyo tugakora ni byiza kandi abavyeyi turabashiramo tukongera tugategurira kazoza keza abo bana, kandi abo bana benshi barasubiye ku mashuri uba yazica ico ishuri koko bana ba mbere.
Hariho ni naba ntihenze na umusaza yabajije ikibazo cerekeye ibiyayurabwenge, avuga ati mbega uruhara rwanje go baruruhe kumbure uri umujene mu kibano wowe udakoresha ibiyayurabwenge ariko ukabona bagenzi bawe umengo bababuriwe birirwa baburiwe wowe iki uruhara rwawe wokora iki wo muhanura iki wo mujene yovuga iki yokora iki kugira ngo afashe bagenzi biwe?
Numvuga ko ishirahamwe ryose riragira ako no bita akabijya mubigiza akabijya kacu ibyo gufasha abanywe biyayuramutwe ntitubishoboye cyane, ni nacyo gituma tutikorana tuba dufise andi mashyirahamwe dukorana bamwe bakarondera ngene bafasha abo bana mu bintu byerekeranye n'ibiyayuramutwe. Icyo gihe tumuronse tukabona ko bikiri kubera mugora kuwiheba turaheza tukagira icyo bita referencement tukamurungika kuri ayo mashyirahamwe abasanzwe abikora. Novuga rero ko ikibazo cy'abana mwiraba, ikibazo cy'uruhara rw'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu, ikibazo cy'umukenyezi mu kuba inkingi y'iterambere mu muryango, si twe ubwacu twenyine tubikora mu gihugu, dufise abo twahasanze twigirako tukazana bishasha byo kutuma ibintu tubiryohora gusuma, mugabe igihe cyose twisanze ari cyo tudashoboye ntitwikorana ntitucigumizako ahubwo turondera ngene uwo mwana amwe yaburamutwe tushobora kumuhuza n'indi shyirahamwe isanzwe ribikora, kandi ayo mashyirahamwe uko nsanzwe azakora nayo ubwabo amuhuza nabo bigeze kubinywa bakabivamo bakamufasha kumwereka ingene ashobora kubivamo.
Ego tuko turaganira na Hugues Hardy Remesha, umuyobozi wa Nanje Nobaho, ishyirahamwe rifasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane abana bo mu ibarabara. Turi kumwe kandi n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone, kuri Facebook baratwandikira barashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Turafise Hakizimana ku murongo. Amahoro neza Hakizimana.
Yego.
Urahura komeye.
Ya rwose ndasome.
Ikibazo cyangwa icyumviro ku mutumire.
Okay, ya n'ese kandi bakwikiana cyane na n'ubishye nyine n'abageze bayo kuba atazirike kirezo.
Mhm.
Okay, ya na n'ubishye bakubafunda kandi ndumva n'ubishye kwenda kwikira kandi n'ubishye n'ishimira ibyo atageza aho.
Urakoze cyane.
Ego,
hanyuma rero tugaruke ku kibazo cerekeye uburyo mukoresha kugira ngo mufashe abo bana abo mwibarabara. Twumvise ko mubafasha mu bijanye n'imfungurwa, kubafungurira ni buri munsi, ni kangahe muri make kugira ngo twumve uburyo busabwa mu gukoresha ishyirahamwe nk'iri gufasha abana, kugira ngo kumbure n'abariko barakumva bifuza kwifatanya namwe bavuga bati kumbure nzofasha indwi imwe y'ivyo kujya ukwezi kumwe kw'ivyo kujya, biba bimeze gute mu ishyirahamwe?
Ubajije ikibazo ciza. Uyu munsi hari ibintu byitwa ikibazo cha cishusho igihugu. Tuko turahura nacho mu ruhande rumwe ni byiza kuko nico dukeneye, mugaba mu rundi ruhande naho hari gihe bitatworohera kuko amashirahamwe menshi turiko turakorana ubu turi muri mu mugambi w'iterambere development. Iyo uvuze gufungurira abana kubafasha harabavyumva nko kubatuma barera amaboko. Harabavyumva nko gutumenga urukubarera nabi. Iyo rero ni intamba mituko turuha nayo kuko si kenshi biriko biroroha kumvisha abantu ati erega aba bana dufise umugambi w'iterambere tuko tubaronderamwo banza mubahe cyo bafungura. Erega badafunguye ejo bashobora guha ibishuri.
Ni nayo mpamvu bagiye mu mayira.
Rero renda tubafashe babanze bakiri ngwara kuko kuva tumaze icyo gihe tose tukorabafungurira hari ibintu bitatu twabonye nk'inyishu. Ica mbere harabaye kutagwaragurika kwa kutasubiye kuboneka mwabo bana. Ica kabiri harabaye ico bita kumenya kwishuri. Kumenya kwishuri kuko araheza akagaruka kiga neza ameze neza. Ica gatatu hari ico bita kwiyakira, kumva ko nawe ari mu bandi, kumva yuko ashobora kuvuga ati jo uyu munsi sinshaka kujya ubugari, nimbashaka kujya gakire. Ibyo ego bihema gafyinyi, mugabo urumva ko umwana yiyakiriye nta gipfa ibyariye nta kijya mu masafuriya ngo abonye umuceri umutima uhababuke. Icyo urumva ko abatekanye muri bafata bwati nanje ndi umuntu ndashoboye. Rero nibaza ko mashirahamwe ari karafasha turi mu bintu by'iterambere, turi mu byo kurondera iterambere ryiza rirama, nibyo mugabo ntimwibagire ko hari uwundi muce ukigoye gushika kuri ibyo. Biragoye kubwira umuntu iterambere yaraye adafunguye atani vyizigiro by'ukweza zofungura. Ninda ni ugo ruhande ntimurureke, nico gituma ngira nterera kama n'aba diaspora kuko mubinzanye no mubo tuvugana rimwe rimwe ndavuga nti turi mu iterambere turashaka no kubaka ikigo wanashimwe, turashaka no gukuza ibintu by'iterambere, gutanga akazi, kugira ikimugabo abo bajene twifuza uyu munsi, ubwo gwaruka twifuza ko rugira uruhara mu iterambere ry'igihugu imbere y'uko bawugwaruka babanza kuba abana. Mbega ubwo buto bwabo barafise ibihagije bwo batuma nibagera kuyo myaka yo kubugwaruka badushobora kugira icyo baterereye. Enda dusubira inyuma ntitugume turi ku ruhande rw'ugwaruka gusa, tuje no mu bwana bwabo. Tubafashe ni giki babuze kuko umwana ariye neza, umwana ashigikiwe, umwana aba aronse kuba hafi guhagije, umwitega ko byinshi mu gihe cy'ugwaruka kwiwe, umwitega ko byinshi mu gihe cyo gukora kwiwe. Enda rero batahure kandi nagira ntera naka mashirahamwe leta haba mashirahamwe mu Burundi cyangwa impuzamakungu cyanke asanzwe afashe igihugu cyanke n'igihugu, ntitutegure ibihwa ibyo twiyumvira kwabo bantu bakeneye, kwabo bantu dufasha bwo bakeneye, kwabo bantu ushaka guteza imbere bwo bakeneye. Ahubwo nitubumvirize, nitubabe hafi twumve byukuri bakeneye iki, ibyo tukorondera byose kubafasha tubibafashe twisunze ibyo bo bavuze ko bakeneye. Kuko igihe ushora kurondera kumuha telefone ngo ni wibaza ko ayo muteza imbere, kumbura keneye kubanza kugira hajyame, kumbura keneye kubanza kugira icyo afunguye, kumbura keneye kugira alimentation equilibre imutuma adashobora kuvyuka rero niko kamunohereza ko tubumve tubatege ugutwi tubabemwo tubabe hafi twumve byukuri ibibazo basanzwe bahuna navyo ivyo twoza na byose byiterambere tubizane dushimikiye twisunze akamukabo
kumbure naba diaspora ariko ratera kamo nabo nyine bamenye ico nanje no baho gikeneye kugira ngo babafashe mukorane bo kuronka gute bo bashikira batemishira hamwe ryanyu turazi ko muri kuri Facebook muri kuri Instagram n'ahandi hose mugabo muri kano kanya nkabifuza kubashikira telefone bo bashikira ko niyihe cyane cyane bari muri diaspora nihe nimero bo baronka ko
ego jewe bashaka kudukorana ko bumva ibyo dukora icambiye no kutwumva ibyo duko turakora ingene bimeze bontora kuri please 257 71 682 556 plus 2 5 7 7 1 6 8 2 5 5 6
ni ukuvuga mu kirundi 71 62 n'umunani 2 55 6
ego
ego abifuza kurondera irino shirahamwe gukorana najyo no gufasha murumvise aho mushobora kuba buronka kumbure kunguruka na bumenyi hoho naho nyene muri hehe kugira ngo
ego turi ku mihora yose kuri social media zose Instagram Facebook Twitter LinkedIn zose byanditse ko GSBM nanje nobaho naho ushaka kandika nanje nobaho bica bikoragurika ugashobora gufyonda ukatwandikira ujejwe gutuma tumana kwa makuru abahari amasaha 88 kuri 28 kugira ngo yishure ibibazo byose byerekeranye n'uwo babibajije
yego turabona kuri izo mbuga ngurukana bumenyi uvuze nyene aba diaspora canke abandi bantu mu gihugu bazana ibitabo bazana imfungurwa bazana ibindi bintu byinshi tubona muba mukeneye nk'ishira muri gitaho abana muri kino gihe muri aka kanya nibihe bintu mwifuza ko bo bashigikiramwo bo bafashamwo byo bari mfungurwa inyambaro amakaye nibiki mukeneye muri aka kanya ko ariko barabumva bipfuza kubaterera
dufise ikigo cyitwa centre nanje noba kiri muri zone buterere tukagira siège aho centre anguri imigambi iri muri Rohero icicaro muri Rohero hafi ya ya Université y'u Burundi tukongera tukaba tuko turuguruza dusa n'abari ko baraheza ikigo kindi igitega icyo dukeneye icyo bita equipment
ibikoresho
abo bafite amaordinateur ko dusanga tuhigisha abana kugira access kugira baronka kajyo ko gukoresha buhinga ngurukana bumenyi abo bafite imashini nyabwonko izo ordinateur computers bushwa kuzuterera abo bafise intebe dushobora kuja mu ma class abo bafise ibitabo abo bafise ama machine yo kwigisha gushona ahagije abo bafise ico bita amatondeze yo kumwa abana kugira kuko hari umwuga wo kwigisha kumwa abana bakongera bakaja kumwa abandi ibyo byose bija muri centre no kuri turateya kamo uwo bafise abizane kuko iyo kizanye muri centre ntigeza ngo ki benefice kigirira amahigo umwana umwe kigira amahigo abana benshi kuko nimba umwana ashobora kuza kamara kwa masaha abiri araheza akabisunda akabiza kubisukunda ugasanga nk'abana batanu ku munsi baronsa akajya gukoresha iyo mashini nyabwonko bakagira ubumenyi rero iyi bintu nk'ibyo bije mu ma centre communautaire bifasha ugaruka gwinshi turatera kamo rero kugira ngo uwo afite cyaterera cyose agiterere kubwineza y'igihugu na cyane cyane kugaruka mu Burundi
Igu Ardi Iremesha turagushimiye cyane gusa kukanya wafashe kuza hano mu ma studio y'Iradijwi rya Amerika akanya wafashe kuganira natwe n'abanyonyi bijwi rya Amerika ku bibazo mwishuye akajambo kanyuma kumbure dusezera abatwumva ku ijwi rya Amerika abanywanyi banyu abo mukorana mwese akajambo kanyuma kumbure no kuba jeune bagenzi bawo
nshimire Imana yatumye nshikanga nshimire cyane ijwi rya Amerika byampaye akanya kanya keza ko gushikiza ibyiyumviro nshimire abatumire bo babajije ibibazo kugira akanya ko kwishura n'ibyiyumviro byiza badutereye
Murakoze cyane. Ni naho turangirije ikiganiro muri sangashu no munsi mwari muri kumwe naho ya nitanga ishaka ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abandufashije bose mu bandanye mu viriz radio ijwi rya America. Murakoze mwese.